iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi Aloys Bigirimana niwe yateguye.
Mwaramutse Jeffrey, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baharurwa mu bihumbi ejo ku munsi w'Imana barakoze imyiyerekano hano i Washington DC no mu bindi bisagara bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basaba Congress ya Amerika gufata ingingo inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho buhitiye mu bisagara bya Uvalde muri Leta ya Texas hamwe ni Buffalo muri Leta ya New York. Ashikiriza ijambo amasinzi y'abari muri iyo myerekano, umukuru w'igisagara cya Washington DC Muriel Bowser yavuze ko aho byakabereye ari kera ubu bwicanyi bubwirizwa guhagarara.
Ndavuga nk'umuyobozi w'umujyi, nk'umubyeyi, kandi ndavugira miliyoni z'Abanyamerika na bame y'Abamerika basaba kongere gukora akazi kayo. Kandi akazi kayo nako kuturinda. Kuturindira abantu urugomo rukoreshwa imbunda.
Aha ni mu gihe umugwi w'abasenateri bava mu migambwe y'abademokrate n'abarepublikane jo ku munsi w'Imana nabo bashikirije intambwe bumvikanye ko zo kuzohagarika ubwicanyi. Abarepublikane bamye bazibira ingingo ruhasha zisabwa baraha baranana ku ngingo zo kugenzura ikibazo cy'abatunga inkoho. Bavuga ko ibibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe ari wo muzi nyamukuru w'iyi ngorane. Ibyashoboye kumvikanwa ko birimo gukora amatohoza yimbitse ku bagura inkoho bafise imyaka iri munsi ya 21, kongereza uburyo buhabwa ama leta kugira abantu bashobora kuba intambamyi z'umutekano babuzwe gutunga inkoho. Bumvikanye kandi no kongereza ibihano ku bakora ubwicanyi bakoresheje inkoho. Perezida Joe Biden yarashimye ibyumvikanywe ko nabo basenateri acasaba nyabuna abashinga amateka guca bihuta bakaritora nk'itegeko, ariko akavuga ko izi ngingo zitashitse kure nk'uko yabyifuza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, igisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo carongeye kwagiriza u Rwanda ko rwashigikiye umuhari w'abarobeli M23 mu bitero vyabaye jo ku munsi w'Imana hafi y'igisagara ca Bunagana kiri ku rubibe mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Aka karere karanzwe mu imigwano umunsi wose kandi hafa abasirikare babiri. Kongo yagirije ibitero biheruka bya M23 kuba biba uwo muhari ubifashijwemo n'u Rwanda, bituma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri itosekara. U Rwanda rwama rwahakanye kuba rushigikiye uwo muhari w'aba Robert. Ejo ku Imana igisirikare cya FRDC cyavuze ko aba Robert ba M23 bateye ibirindiro hafi y'Ibunagana hamwe n'ibindi bice mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Kongo ikavuga ko ibyo bitero babikoze bafashijwe n'abasirikare hamwe na za muzinga by'u Rwanda. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo rivuga ko abasirikare babiri bahasize ubuzima muri icyo gitero. Ahandi habaye ibitero ni muri Mali, igitero ku ibariyeri mu manuko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu cyahitanye abantu 8 barimwo abakozi babiri ba duane hamwe n'abasivile batandatu. Amakuru ava mu basirikare ejo ku munsi w'Imana yavuze ko icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu ku ibariyeri ku Tiala. Amakuru avuga kandi ko umwansi yahatakarije abatari bake. Icyo gitero cyabaye igihe igisirikare cya Mali cyari mu bikorwa byo gukizura mu karere ka Kutiara hafi y'urubibe na Burkina Faso. Aya makuru akavuga kandi ko cyakozwe n'abantu bari ku mapikipiki bataramenyekana. Ibi bitero byatanguriye mu buraruko mu nyuma bikwira hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi ari vyo Burkina Faso hamwe n'igihugu cya Niger.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru tuyabandanirize mu yavugwa muri Ekleziya Katolika. Papa Francisco yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yizeye kuzogendera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani y'umanuko mu gihe cya vuba gishoboka. Ni inyuma yaho ahagarikiye ugo rugendo kubwo ikibazo cy'amagara amukitse ku ivi ryiwe. Vatikano yatangaje ku munsi wa gatanu ko uru rugendo rwari rwategekanijwe kuzoba ku matariki ya kabiri hamwe gushika no ku itariki y'indwi z'ukwezi kw'indwi kuza rutakibaye, ariko nta tariki nshasha Vatikano yatanze izo ngendo zizosubira kubako. Papa Francisco amaze igihe afise ububabare mu ivi ry'iburyo, kandi mu kwezi guheze yaragaragaye ubwa mbere mu bantu benshi agendera ku ikinga ry'abantu bafise ubumuga. Urugendo yari yarateguye kugira mu gihugu cya Libani muri uku kwezi kwa gatandatu nago nyene rwarasibijwe ku mvo z'amagara make. Vatikano ntirigera ivuga ikibazo nyene zina Papa Francisco arwaye, ariko hari amakuru yabwiwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko uwo mwungere wa Ecclesia Catholica Papa Francisco afise ikibazo gikomeye cy'amagara yiwe, ikibazo rero cy'amagufa mwiyunganiro ry'ivi. Ibi nivyo rero bituma uyu mwungere wa Ecclesia Catholica asivya izi ngendo aba yateguye gukora.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri weshatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za Leta n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Inyeshyamba zirashaka kwigarurira umujyi wa
Bujumbura. Je nabonye abasoda batangiye kurasa bari gushaka no kubirindura imbunda zabo, bari gusubira inyuma. Inyeshamba zifite imbaraga nyinshi.
Nisi kumva ngamabombo, kumva amasasi ya kukuvugira hejuru. Mbesi yeme tu imana niyo ishoboye.
Abo ni bamwe mu baturiye uwo mugi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Aho muri Kongo kandi umwami Filipo w'Ububiligi ejo yakomeje urugendo agirira muri icyo gihugu. Ku munsi w'ejo yari mu mujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo. Naho mu Burundi, Leta irakangurira abaturage kwirinda ikibazo cy'ubuharike. Tubafitiye n'amakuru y'imikino, mube hafi ni mu kanya gato. Rimaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi: mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje intambara ikomeye hagati y'ingabo za Leta zihanganye n'inyeshyamba za M23. Ku munsi w'ejo izo nyeshyamba zari zavuze ko zishaka kwigarurira uwo mugi kugira ngo zikumire ingabo za Leta ikoresha uwo mugi mu gutegura ibitero ku birindiro by'inyeshyamba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi akubutse Bunagana muri Kongo.
Hano ibunagana nuruja nuruza rw'abantu, abantu benshi barimo guhunga bava muri Kongo. Kuva mu gitondo hiri urusaku rw'amasasu b'imbunda ziremereye cyane. Abantu bose bahunze kuko hari amakuru ko inyeshamba za M23 zirimo kurwanira igisirikare cya Kongo FARDC mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo, bityo benshi akaba bahungiye ahangaha. Na imirwano rero na n'ubu twumva ko igikomeje. Tugeze mu kanya twageze twumvaga amabomba agiturika, ariko ntabwo twari twamenye aho biri bugarukire. Bugiye kuvugana na bamwe mu baturutse muri Kongo kutubwira ukuntu bahasize, uko byifashe n'aho ibintu bigiye kugarukira.
Je nabonye abasoda batangiye kurasa bari gushaka no kubirindura imbunda zabo.
Abasoda ba Kongo
cyangwa? Ba Kongo. Bari gusubira inyuma.
Basubira inyuma bajya he?
Basubira inyuma bava iyo mu rushanga bari kuza mu basigara. Basanga bari kwiruka bari kubirinduga izo mbunda zabo zikomeye. Inyeshamba zifite imbaraga nyinshi.
Nibyo? Gute za gute wamenya gute ngo zifite imbaraga?
Zira zifite.
zaje zaturutse hose zaturutse ruguru no hepfo hose parti zose zari zaturutse zaturutse handu hatatu
none wo wavuye no musi
navuye guno musi nanona kandagira mu bunabo mino munana unagana yose yabunze
none rero icande ubwo bacho ni cinje nsi kumva ngamabombo kumva amasasi ya kukuvugira hejuru mbesi yeme tu imana niyo ishoboye byo
wowe wavuye gihe ki
navuye mu gitondo
wasize hameze hate byari bimeze bitugwa wavagayo
byari bikomeye cyane bayi kurasana cyane
ariko se mwe imibe aho muri Congo umutekereza ngo ibyaho bizagarukira he
none se ko ariko wamenya turi abategetsi abategetsi niyo babizi iyo bizagarukira kubera nuko umvise asi gusa tukiruka nta kindi none
aba bantu barahunga intambara yakajije umurego mu mugi wa Bunagana ubu wabaye isibaniro ry'intambara ikaze hagati y'inyeshamba za M23 n'ingabo za leta buri ruhande rushaka kugumana uyu mugi uri ku mupaka wa Uganda na Congo ni ingenzi mu byerekeye igenamigambi rya gisirikare haba ku ngabo za leta cyangwa ku nyeshamba za rahiye ko zigomba kuwigarurira guhunga bimaze kuba bisanzwe kuri aba baturage ba Congo hashize amezi agera kuri atatu n'ahantu na hamwe batuye umunsi umwe bari mu gihugu cyabo Congo undi munsi bakaba bari impunzi muri Uganda kandi nta kintu na kimwe cyerekana ko ibi bigiye kurangira vuba abanyayuganda nabo bamenyere kwihanganira abaturanyi bamwe muri bo akaba ari n'abavandimwe babo nkuko Joseph Kanyabugoye umwe mu bayobozi b'abaturage aho muri Bunagana ya Uganda yabibwiye Ijwi rya Amerika
ni nguko aba uhetse tuterana amabuye ko nuwa bamutera so natwe bikuza hano aho twamenya amaherezo gwabyo kandi aho twamenya iyo biri kuva niyo biri kuva no abantu bagira ubwoba ariko bakomane wajya ngo bamaze kumenyera kuko biri kumana gutera byahojorora ndetse bakabasubira iwabo so ntaho tuzi twewe ko bimeze
iyo ni bisi ya HR iri mu kiri impunzi izikura hanga ngo bakabonagana izijana mu nkambi ya Nyakabande aho imuza isanzwe zakirirwa ariko urabona ko abantu ari benshi cyane kandi imodoka zibatwara ari nkeya ku buryo bamwe bishigaragara ko bagiye kurara ku mihanda
benshi mu mpunzi ntibashaka kurira bisi zibatwara mu birometero bike uvuye ku mupaka bahitamo kuguma hafi y'umupaka biziye ko bazasubira mu rugo igihe cyose urusaku rw'ibisasu rubaye nk'urutuza kugira ngo iki kibazo cy'umutekano muke gikemuke inyeshamba zivuga ko zikeneye kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ariko leta isa nkaho itaranyurwa n'icyo gitekerezo nubwo n'imiryango mpuzamahanga aricyo yayisabye dore ko leta yariherutse no kwita uyu mutwe kuba ari uw'abaterabwoba ku cyumweru urusaku rw'amasasu aremereye rwiriwe rwumvikana umunsi wose ariko ku mugoroba rusa nk'urukeketse gusa igihe twateguraga iyi nkuru ntibyari byakamenyekanye neza niba abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bashoboye gufata umujyi wa Bunagana nk'uko babyifuzaga cyangwa niba ingabo z'igihugu zari zabasubije inyuma. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, i Bunagana.
Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ejo ku cyumweru umwami Filipo w'Ububiligi hamwe n'umwamikazi Matilda basuye umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. I Bukavu umwami Filipo yasuye ibitaro bya Panzi ahazwi nko kwa Dr. Mukwege. Aha Dr. Mukwege akaba yarashimye umuryango w'ibwami kuri uru ruzinduko ariko asaba Ububiligi ko bwafasha mu kugira ngo abagize uruhare mu byaha by'intambara n'akaga muri Congo bazagezwe imbere y'ubutabera. Themistocle Mutijima yarabikurikiye.
Akigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu birometero 44 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, umwami Filipo yakiriwe na bwana Michel Samaru Konde, minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hamwe n'abandi bategetsi barimo na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo. Uruzinduko rwo mu mujyi wa Bukavu bigaragara ko umwami Filipo n'abamuherekeje baruhariye hanini ibitaro bya Panzi by'umuganga rurangiranwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uharaniye amahoro ku isi cya 2018. Aha nyuma yo gusura ibice bitandukanye by'ibi bitaro, ubutumwa bw'umwami Filipo w'Ububiligi bwasomwe na Madame Meriam Kitir, minisitiri w'Ububiligi ushinzwe ubufatanye mu iterambere. Minisitiri Meriam Kitir ati:
Aujourd'hui,
Uyu munsi turi hano ngo dushime akazi gakorwa na Dr. Mukwege, umuntu twubaha cyane. Biturutse kuri we, umubabaro w'abarokotse ihohoterwa ry'ubwoko bwose ryibasira abagore waramenyekanye kandi uhabwa agaciro ku isi yose. Mu izina rya Leta y'Ububiligi, ndifuza gutambutsa ubu butumwa bwo gushyigikira Dr. Mukwege n'abo bakorana muri uyu murimo. Ku ruhande rwe, Dr. Denis Mukwege yashimye umwami Filipo kuba yasuye ibitaro bya Panzi. Avuga ko ibi byerekana igikorwa cya kimuntu cyo kwifatanya n'abagirwaho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko abagore bafatwa ku ngufu. Icyakora uyu muganga yongeye kwamagana icyo yise umuco wo kudahana abagira uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Aha akaba yashyize mu majwi igihugu gituranye cy'u Rwanda.
Uku kudahana babikoze baba amareta cyangwa se abatari amareta, abanyekongo cyangwa se abanyamahanga, bibyara akaga gakomeye gatiza umurindi urugomo ruhora rwisubiramo muri aka karere. N'ibikorwa byinshi by'ubushotoranye igihugu cyacu gikorerwa, ibyavuba bikomeje na n'ubu tubirebera bivana bacu n'abagore mu byabo, n'iby'umutwe wa mama 23 bimaze imyaka 40 bizwi ko ufashwa n'u Rwanda.
Aha, Dr. Mukwege akaba yasabye Ububiligi gufasha mu rugamba rwo guharanira ko abagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo babona ubutabera. Aha Ipanzi kandi, umwamikazi Matilda yagiranye ibiganiro byihariye n'abagore bagiye bavurirwa mu bitaro bya Panzi nyuma yo gusambanywa ku gahato n'abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Ibiganiro by'abo bagore n'umwamikazi bikaba byabereye mu muhezo. Uretse ijambo ryasomwe na Minisitiri Mariam Ekitir, umwami Filipo w'Ububiligi n'umwamikazi Matilda ntacyo batangarije Ipanzi mu ruhame mu magambo yabo bwite. Icyakora hari uko mu muryango w'ibwami mu Bubiligi bafata ibikorerwa muri ibi bitaro mu kwita ku bagore basambanywa ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Igikomangomakazi Marie Esmeralda, nyirasenge w'umwami Filipo ariko utarajyanye nawe muri Congo, aherutse kubigarukaho mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika.
Icya mbere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba. Mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara. Ni ibintu ndengakamere. Ibyo Dr. Mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye. Nk'uko wabivuze, yitangiye uriya murimo. Iyo nza kuhaba rero, icya mbere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe. Hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri Congo.
Umuryango Fondation Panzi hamwe n'ibitaro bya Panzi batangaza ko kuva mu myaka 23 ishize abagore barenga 68,000 basambanyijwe ku gahato bamaze kuvurirwa kuri ibyo bitaro. Uruzinduko umwami Filipo w'Ububiligi yagiriye Bukavu kuri iki cyumweru rurasoza iminsi 6 y'uruzinduko rwe rw'amateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma yo kuva ku bitaro bya Panzi, we n'abamuherekeje bakaba berekeje ku kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cya Karambo, aho byari biteganijwe ko agirana ibiganiro byihariye n'abenegihugu b'Ububiligi baba mu burasirazuba bwa Congo. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Noneho tujye mu Burundi, aho muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu havugwa cyane ikibazo cyo guharika abagore n'isenyuka ry'ingo. Abagabo baravuga ko babikora kubera umugore umwe hasuzugura uwo bashakanye, mu gihe abagore babihakana bavuga ko abagabo babiterwa n'irari ry'umubiri. Mu butegetsi Mabayi bo baravuga ko ubu batangiye ibikorwa byo gukangurira no gusobanurira abaturage ingaruka mbi zo guharika. Eloge Welika neza ni utugezaho iyo nkuru.
Tritini Impaye aturuka ku mutumba wa Mukoma muri komine Mabayi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika agiye kwitwara ku biro bya komine mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi mu guharikwa yemeza ko umuryango w'umugabo wiwe wabigizemo uruhara.
Byarashitse nshima ku muhungu tutahujije ubwoko. Nyene turashima na biba ngombwa ko dutwarana. Hamara amaze kuntwara ingorane turagenda zihaba, bashikiye bakaza bashaka kumvogera, bashwana, baca bashaka kunshiramwo, birashikaho rero jewe ndavuga ati Imana jewe ibintu ntago nobyishoboza. Reka negera abadutwaye nko mu muryango. Mu muryango rero amaze gushikayo, umuryango warawusuzuguye, tumaze gushika mu manza akaza ashaka ngantu kembera agashaka ngo abe yonangirira nabi mu bantu hagati. Niho byagezeho ngiye kukwaza mwene wacu cyanumva ngo yazanye uwundi mugore amaze kuzana uwo mugore nanjye cyandaza ngaha kwitwara ubunaje ngo bantunganyirize batwumvirize.
Uwo mukenyezi w'umwana umwe yabazwa no kubona kenshi y'abagabo bamaze kuronka amikoro baca bahitamwo kurongora abagore bakiri bato bataye aho bafashanije kuyarondera, agasaba ko haba amashyirahamwe afasha abakenyezi gutunganirizwa.
Umukenyezi waba yabonye ku mugabo wiwe areka araja mu bintu runaka bakamwereka nk'ahantu ashobora kuba yokwitura bakamutunganyiriza. Sinumva n'ukuntu nobivuga kiretse nk'ahajya nyene twaba dufise nk'amashyirahamwe yoba areka aravuga ati wewe ubonye kanaka gukoreye ikosa ngwino twiture tugufashe. Nk'ubu twebwe nta nubwo turamenya ngo umukuru w'abakenyezi n'uyu canke n'urya.
Nadine Mukeshimana aramaze kubona bahukana mu kibano kandi nawe byamubaye ko mbere no kuvurwa ku buntu bikorerwa abakenyezi bibungenze n'abibaruka nta burenganzira bifitiye bitewe n'uko umunega we yamwihakanye.
Umaze gutwara inda abahungu baho baca baguta baca bigira ntibaba bakigukurikiranye. Hanje mfise ubugwayi mu nda kuko inda yarakoroganye, maze gukorogana ngeze kwa muganga barankakunyakira uburyo kubwo umuhungu atabonetse baramutumye karankakuza kwa muganga. Rero ubu ngubu banyirukanye kandi banyirukanye ufise n'agatetere mu ntoki, baje bambwira ati umugabo atabonetse ntabwo bashobora kumvura kandi sishobora kuja mwato bitere uwo mugabo atabonetse.
Mukeshimana asanga abagabo batabagore bakwiye guhanwa nk'inkozi z'ikibi kuko kubwiwe ataho bitandukanye n'ihohoterwa.
Bakurikirana kuko baba baguhohoteye, baba bakujanye ngo bace bakugira umugambi wo kwirukana, nawe ubu ugiye wibaza ko ugiye kubaka nk'abandi.
Ariko umurimyi atashimye kwivuga izina yibaza ko n'abakenyezi bafite uruhara mu ihariko ryabo, abivuga afatiye ku mico n'akaranga bya kera abona ko biriko biratituka mu bakenyezi. Aha yari mu murima wiwe w'amatomati.
Araho usanga bibwa ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo, wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye agaca agusuzuma nawe uyisukire n'uyihereza amazi nta maboko ufise.
Umugabo wundi nawe nyene yatashimye ku mwidondoro w'umenyekana wavuga ko amakosa ari ku mpande zose.
Kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo, kubw'ibyo batamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamwiyegereze mu ngeso, gutyo birashobora kumutera kandi gatima akajya kurondera abandi. Birashika akaba ikintuno kitakurengwa y'umuntu Imana yaheze agiye akaronka uburyo hakubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize, gutyo agaca azana uwundi mugore yagira kabiri cyangwa agira gatatu.
Jean Fridore yahirondereye atwara igisata cya Etat Civil yakijeje ubijyanye n'ingo n'imiryango muri komine Mabayi, avuga ko bigorana gutatura amatati y'abaharikana bitewe n'uko abagabo benshi batandikisha ububakanye.
Akenshi nk'imanza zikunda gushika rigushobora gusanga n'uwo mugore wa mbere babanye bidace mu mategeko, babyaranye nk'abana batanu nk'akarorero, mugabo kubera ko hariho kutumvikana mu rugo ugasanga uyo mugabo yipfuje kuzana uwundi mugore agaca ashaka kuza kuwandikwa muri Etat Civil.
Avuga ko amasekeza akorwa yo guhanura abagabo no gusigura ingaruka mbi zo guharika mugabo bigoye kurandurana n'imizi yo ngeso. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, turahera mu Burundi hama kipe y'abakobwa n'abahungu bari munsi y'imyaka 19 ariyaza hagararira karere ka gatanu mu mukino wa beach volley mu marushanwa nyafrika aza mu mpera z'uyu mwaka mu Misiri. Mu mupira w'amaguru naho igikombe cy'umukuru w'igihugu cyatwawe n'ikipe ya Bumamuru. Inkuru irambuye, Desire Hatungimana.
Urukino rwa nyuma rw'icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu rwahuje Bumamuru na Flambeau du Centre isanzwe ariyo yatwaye igikombe cy'u Burundi bwose. Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke ikaba yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri kimwe. Uwo mugwi rero ukaza uco serukira u Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo. No mwaka uheze uwo mugwi niwo wari waserutse utsindwa ku ntambwe ya mbere na Diable Noir yo mu gihugu cya Congo Brazzaville. Muri beach volleyball naho mu nkino zo kurondera imigwi izitabira amahiganwa ya Afrika y'abasore n'inkumi batashikana imyaka 19 azubera muri Misiri, u Burundi nibwo uzoserukira akarere ka gatanu haba mu bigeme no mu bahungu. Mu bigeme mu rukino rwa nyuma hahuriye imigwi y'u Burundi yari yasezereye iyo mu Rwanda. Umugwi warugizwe na Ange Delicia igira neza na Orline Dushime ukaba ari watahukanye intsinzi utsinze umugwi wa Pamela Irakoze na Josiane w'amahoro ku maseta abiri ku busa. Mu bahungu naho umugwi wa Diamel Ndayisaba na Lionel Ndayisaba abahungu bavukana bakaba batsinze umugwi wo muri Tanzania amaseta abiri ku busa. Lionel Ndayisaba akaba amenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro myinshi bakora.
Abakoze bacu
barafashe umwanya ukwiriye wo kutwitaho badukoresha batwereka ubuhinga bwinshi bagiye bariga ku bindi bihugu bindi bitandukanye twagize imyiteguro myinshi myiza cyane kandi baratwitayeho gushyika none uwo munsi turashimira cyane rwose.
U Rwanda rukaba rwatahukanye ikibanza cya gatatu mu bigeme muri izo nkino. Mana Jean Paul amenyereza u Rwanda akaba yamenyesheje ko barushijwe bize byinshi bizobafasha gutera intambwe baje imbere.
Basanze bahiganwa n'abandi bangana ariko bo bamenyereye beach volley kandi bo ari ubwa mbere bayikinnye. Ngira ngo usibye no kuba ari ubwa mbere imyiteguro yacu twabonye igihe kitari kinini kubera yuko bari mu mashuri. Ubwo rero ntekereza ko abandi bagenzi babo babarushije kuba bamenyereye beach volley.
Uwamenyereza u Rwanda amenyesha yuko bagiye kwitegura bihagije kugira bashike urwego rw'abandi.
Isomo rihavuye ni uko tugiye tuzi ikigero turiho, tuzi uburyo tugomba kwitegura ngo tuzamure abana tubagereranyije n'aba ngaba bafite izo facilite. Nkaba ntekereza ko federation izashaka ubufasha buhagije muri ministere ndetse na komite olympique ku buryo haba aménagement de terrain zituma abana batoya bashobora kwaccessinga ibibuga bagakina inshuro nyinshi.
Muri basketball naho mu higanwa cy'u Burundi ku munsi ugira umunani urukino rwari rwitezwe gusumba izindi n'ugwahuje Dinamo n'urunani. Umunani nibwo gwatahukanye insinzi ku manota 78 kuri 67. Aroni Kagame amenyereza uwo mugwi aramenyesha icyo bakesheje iyo nsinzi.
Victoire twikesheje ubwira bw'abakinnyi n'ubutwari bw'abakoach bitanze indwi yose kugira ngo bashobore guha ubumenyi abakinnyi n'abakinnyi ingene bashobore kwitwara kugira ngo bashobore gushyira mu ngiro ibyo twagize mu myimenyerezo.
Olivier Ndariagije wewe amenyereza umugwi wa Dinamo amenyesha yuko bazize abahagarikizi.
Nimba bari kuvuga ngo basket yo ngaha ipira tera imbere na arbitraje n'itera imbere itera imbere kuko nimba idateye imbere na basket yacu izoca aba bari ko baraduga usaba manuka kuko nimba tugomba kujya kuri ritme ya arbitraje hanze izoca bigora ingere baza gukina.
Mu zindi nkino zabaye, New Star yatsinze Jimkana ku manota 87 kuri 72 nayo remesha itsinda Brothers ku manota 85 kuri 65 kugeza kuri yondwi y'umunani. Urunani ruri mu kibanza cya mbere. Dizira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, aho mu mukino wo gusiganwa ku magare Abdallah Murenzi yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'uwo mukino mu Rwanda, Ferwasi. Jean-Claude Munyandinda arakomeza.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo ndi kwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uwo mukino mu Rwanda, Ferwasi. Aya matora yagombaga kuba yarabaye ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa gatanu, ariko aza gusubikwa ku munota wa nyuma. Ku myanya hafi ya yose hiyamamazaga umukandida umwe rukumbi watorewe kuba perezida w'ishyirahamwe Ferwasi ni Abdallah Murenzi wari usanzwe kuri uwo mwanya. Umuntu washoboraga guhangana nawe mu matora ni Thierry Busaza, ariko yaje gukuramo ake karenge igitaraganya. Amakuru atugeraho akavuga ko yokejwe igitutu na bamwe mu bikomerezwa bivuga ari kijyana gutanga icyerekezo ku miyoborere y'inzego za siporo mu Rwanda. Mu matora y'ejo bundi kwa gatandatu kandi watorewe kuba vice perezida wa mbere muri iri shyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda ni François Karangwa. Liliane Kayirebwa yabaye vice perezida wa kabiri, umunyamabanga mukuru aba Benoît Munyankindi. Watorewe kuba umubitsi ni Yasia Ingabire. Hatowe kandi abajyanama, abagize komite ngenzuzi n'abagize komite nkemurampaka. Komite nyobozi nshya ya Ferwasi yavuze ko mu nshingano zikomeye zitegereje harimo gutegura shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu mwaka 2025. Tunyarukiye mu mpira w'amaguru. Mu mpera z'icyumweru gishize, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagarutse Kigali ikubutse Dakar muri Senegali, aho yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Senegali mu mukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya 12 mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Cote d'Ivoire umwaka utaha. Muri uwo mukino, intare za Senegali zatsinze Amavubi y'u Rwanda igitego kimwe ku busa. Nyuma y'imikino ibiri, u Rwanda rufite inota rimwe kuri 6, rukaba ku mwanya wa gatatu mu itsinda rya 12. Bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu bavuga ko imwe mu mpamvu bacika intege ntibitware neza ariko dahabwa agahimbaza musiki mu gihe bikenewe. Tukiri umupira w'amaguru kandi, shampiyona y'icyiciro cya mbere yari imaze ibyumweru hafi bitatu yarasubitswe. Guhera uyu munsi kwa mbere irasubukurwa hakinwa imikino y'umunsi wa 29 ari nawo ubanziriza uwa nyuma. Kuri uyu wa mbere hateganyijwe imikino 7. Ikipe ya Musanze FC irahura na Mukura Victory Sport kuri Stade Ubworoherane i Musanze. Kuri Stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba, ikipe ya Etoile de l'Est irakina na Gorilla FC. Bugesera FC irahura na Police FC kuri Stade Bugesera. Marine FC ikaza gukina na Lyon Sport kuri Stade Muganda i Rubavu. Ikipe ya APR FC irahura na AS Kigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Gicumbi FC irakina na Rutsiro FC kuri stade ya Gicumbi, hanyuma Espoir FC kaza gukina na Kiyovu Sport kuri stade Kamaramaka Rusizi. Ejo kwa kabiri hazaba umukino umwe uzahuza Etincelles FC na Gasogi United kuri stade Muganda i Rubavu. Yari kada munyandinda i Kigali.
Njuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho na hatu yasoreje, ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe. Je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma wabagezagaho aya makuru ari nanjye wayabegeranirije.